turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose naho tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ndiko ndakiremesha ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika Washington DC.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Mjumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Muri sanga ino munsi turagaruka ku byo guhanahana ubumenyi hagati ya Amerika n'Uburundi. Tuza kugaruka ku migambi itandukanye leta zunze ubumwe za Amerika icisha mu buserukizi bwayo mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, muri byo harimo Uburundi, ni kugira ngo ishigikire ubumenyi n'inyigisho mu rwaruka. Muri iyo migambi twovuga nk'umugambi uzwi witwa Mandela Washington Fellowship, uzwi ku izina rya YALI. Abatandukanye b'abakiri bato uwo mugambi barawuzi, watangujwe na president Barack Obama, uwitwa nawo ARVP wagenewe indongozi aho mashirahamwe yigenga n'abandi. Umutumire wacu aza kudufasha gutanga umuco kuri iyo migambi yose, ingene ija mu ngiro, icufasha ugwaruka, ingene abakiri bato bashobora kuyironka babigenza gute. Ni Ramadani Sinuka, ni ari muri ambasade ya Amerika i Bujumbura mu Burundi. Mu vyo Ramadani ajeje muri ambasade ya Amerika mu Burundi harimwo ivyo migambi. Ramadani tugushimire, tukongera dushimira n'ubuserukizi bwa Amerika bwemeye ko mu Burundi bwemeye ko tuyaga uno munsi. Ikaze muri isanga.
Nakoze cyane Diane, ndashima cyane wada Amerika yashimiye gutanga ikiganiro kugira ngo Abarundi aho bari hose ku isi bumve imigambi ya Zimwe za Amerika na cyane cyane ibyerekeye ivana mu bumenyi.
Yego, nuko rero narinje ku masonga imwe mu migambi navuze za yagi, kuko nizo abakiri bato yo bavuze iyo migambi yo guhanahana ubwenge, kuza kurahura ubwenge bagasubira ngaho. Benshi baca bumva yagi, ariko mufise imigambi myinshi, imigambi itandukanye mufise mu buserukizi bwa Amerika i Bujumbura n'ahandi. Yega, ugwaruka ga Ramadani ni ya nyamukuru?
Okay, imigambi nyamukuru hariho yali sasa Young African Leadership Initiative leadership ikaba yatangujwe na Obama nkuko wabivuze muri introduction, hanyuma hakaba hariho n'imigambi ya IPLP nayo nyene. Tuaraba abakiri bato bafite imigambi turabaha akajyo kugana guhanahana ibyiyumviro. Ego, hakaba hariho n'undi mugambi witwa Afro Fellowship, ikaba ari ukwiga umwaka wose muri industry muri Amerika bagashyigikira umugambi wo personelma uwufise, kugira ngo niwava nuwamara umwaka muri Leta Zunze za Amerika uzogende uzotahe muhira kurangura na ubumenyi bukwiye.
Kumwaka kumwaka aho mu Burundi mugereranije hatogwa abangana gute muri iyo migambi yose itandukanye y'ugwaruka kugira ngo bashobore kuza kurahura ubwenge ngaha muri Amerika?
Kumwaka tushobora guharura nk'abantu batandatu muri programu yose itandukanye.
Ego, ndiko ndumva muhinga bw'ijima telefone ntazi uko imeze, twizere ko tuza gushobora kuyaga twumvikanye. duhere nko kuri no mugambi wa yali ni bande bawuzamwo abawuzamwo batogwa gute mbeho huwo mugambi ugamijiki
gitangiye ku mugambi wa yali nashaka kuvuga yuko kondisiyo ya mbere ku shaka kujamwo ba arabaje ni bari hagati y'imyaka 25 na 35 mugabo kenshi bamaze kwibonekeza yuko hariho harigeze kuba karnaze inya mu Burundi abajene bari munsi y'imyaka 25 kuvuga imyaka 23 bemerewe kuja muri iyo programu kuko haba harimo exception hanyuma rero umugambi nyamukuru kugira muri iyo programu ni ukufasha abajene cyangwa ubafa bamaze kugira icyumviro mu migambi yo mu byo bashaka kuzakora mu buzima bakabaha akanya kujya kunonosora mu mayunivesiti yo muri Leta Zunze za Amerika akaba afise no selma umwigisha neza si aba afise n'umucika umuntu amukurikirana kugira ngo arabe ingene rika arakora yakirigwa hanyuma amaze kumugoroba iminsi yose bakaba ari amasesiyo bita networking kimenga bakaca bajya bahuza n'abantu bakora ama business abantu bakora muri leta abantu bakora mu mahingo yatandukanye kugira ngo bamenyerane bahanane amacontact nini basubira muhira bajye bamenye uwo bazotumako canke uwo bazobaza igihe bafite icyo bashaka
Hama batoranywa nabo batoranywa hisunze ikibarandika bakavuga imigambi yabo bitandukanye mu byo babo bakora ubusekizi bwa Amerika bugahitamo iyo migambi bigenda gutugira ngo umuntu arinde atangura kwiyumvira yari gushika aze ngaha anye mu mareta atandukanye ari kurikira uwo mugambi
kenshi muri lansima ya communication tunatanga matangazo short kuri Facebook kuri site web rimwe na jewe personema nazunguruka mu bigo bitandukanye cyangwa mu mayunivesite ngenda ndasigurira ugwaruka ibisabwa byose kugira ngo abantu biyumve batangure ku kugira ama application narigeze ibyo kenshi cyane kabisanga tatu ndaje no kuri televiziyo online na kumuriza TV n'ibindi bitandukanye bakeza ngenda ndasigurira le condition imigambi rero barandika mbisanzwe bavuga icyo uri icyari no kuvuga icyo ari kararangura antake umujene icyo amaze kurangura nk'ugwaruka n'umugambi nyamukuru agomba kuzoshikako ibyo nibyo turaba mugaba mpisesa igikuru muri byose ni uko warwaruka uba ufise engagement cyangwa commitment yo kuzosubira mu Burundi kurangurira iyo migambi mu gihugu cyabibarutse
abo rero batoranywa turikiri muri yari baca baza bagasaranganywa bagatwagwa mu maleta atandukanye n'amaleta yitorera ubuserukizi bwa Amerika buravuga ati turavye Diane abwira ku radio reka turungike Washington ni wari radio twarabaga sape turungike hariya wundi dutwari hariya bigenda gutegura ngo mumenye ngo kanaka aza gutwagwa mu yaherete ni leta yitorera
oya mu bisanzwe ama universite yose yemeye cyane yashyize igikumu ukorana na Departement d'Etat kuri uwo mugambi wa yali aba afise ubuhinga butandukanye icyo bituma usanga kuva tukibatora bifata umwanya kuba bari kubarondera ama universite azobafasha kuri wa mugambi specific abagiye gukora bivuga yuko ari abariyo ikindi gisata cyitwa IREC ni nka organization privée yatowe cyangwa yagize agreement cyangwa bafashe imigambi yo gushyira hamwe na Departement d'Etat igerageza guselekishona ba bajene vis-à-vis ku cyo we ashaka gushikako kubera ko ari business baba investite ifise ubuhinga bukomeye muri business ari nka technology baraba na kaminuza ifise ubuhinga bukomeye muri bya technology
Hari abo kwibaza urabona rama iki igihugu cy'u Burundi nubwo kiko kiyatangura gukoresha icongereza buke buke ni igihugu cyamye gikoresha igifaransa kuva na kera haraho bigonganyira kugira ngo abo baza muri yali n'andi ma programme yandi ururimi bakoresha bize kuborohera murabategura baritegura canke baraza bakaba bafise abaza kubafasha kumva mu gihe bataba barize muri ico muri ugo rurimi rw'icongereza bavuga igifaransa gusa biroro bamaze gushika muri ayo ma université atandukanye
urakoze cyane byane je ndashaka gukosora akantu kamwe gatonya cyane cyane abantu bishizemo mu bisanzwe mu bisanzwe mu Burundi wahereye kuva muri septieme gushika haiza secondaire aba afise base ikwiye y'icongereza ni juste ibya experience yo kuvuga mugabo muri nya programme he yali icongereza kirasise uruhara rukomeye cyane unashima n'umunuzenyi no mu makondisiyo yo kumwemerera cyangwa kumutora kirasise amanota tumuha turaba ntiturabye nivo yiwe y'icongereza nuko rero icongereza sima kiri très important ngo ndibaza yuko hariho abandi bajene batishije mu icongereza bafise ubuhinga bariko barakora ibintu bitandukanye mu Burundi icongereza kibabere intambara iyo ndibaza ko byabikeye
urakoze cyane Ramadhani turaza kubandanya tunoganza yari tuje no kwindi migambi itandukanye ariko hariho abari kuri Facebook batwandikiye bashaka kuza kugira icyo babajije turatehera kuri Simon itanga Simon ikaze ku juri y'Amerika n'umwe muri isanga
ntabwo
Simon
nani ni mu Rwanda mu majepfo
Rwanda havugwa make
mu karere ka Kamonyi
havugwa make ngaho mu Kamonyi
nta kidasanzwe uretse ko kavura kari kaguye ejo hasize ayo mugoroba rero atacyo karahari
nuko rero twagutumiye Ramadhani akorera ubuserukizi bwa Amerika mu gihugu cy'u Burundi turiko tugaruka kuri imigambi itandukanye y'urwaruka ambasade za Amerika mu bihugu bitandukanye zishobora kugira ngo zishigikire ubumenyi akabazo kawe kwa Ramadhani
ashoze icyo nshaka kugira ngo mubaze urumva mu gushyigikira ubumenyi toko mugira ko muri ibihugu bya Afurika cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari tuzi ko bikiri hasi cyane bafite ubumenyi baracyari hasi hasi cyane ku kubera n'ubushobozi n'iki n'amafaranga yo kwiga za kaminuza agoye adambwire kibanda cyane ku bafite ubumenyi yego wenda bashobora kwishyura niyo mpamvu yo kuvuga ngo uzakenera kujya muri Amerika ndabyumva ariko batubwire barareba cyane ku bafite ubumenyi ariko n'abadafite ubumenyi barahari benshi kandi nabo benshi cyane bo ntacyo bateganyirizwa muri make ntacyo babateganyiriza ngo bavuge ngo wenda tuzagira igihe nabo tubarebeho cyangwa tuzagira nabo umwanya wabo kugira ngo tubafashe
iyo uri kuravuga ngo abadasi ubumenyi ushaka kuvuga abatagiye mu ishuri cyane
ni ukuba wenda abatageze muri kaminuza
hama akabazo kawe ka kabiri
abatageze muri kaminuza mbwiye ko hari icyo wenda babateganyiriza hanyuma amubwire se abajyamo aho ngaho wenda tubwiye wenda yageze na kaminuza ariko biyandikisha hehe hari gutanga ayo makuru nubwo yavuze ko acyo kuri za televiziyo hari gusanga n'abantu kuri televiziyo wenda icyo gihe kiyo badahari ni iki kindi gikorwa kugira ngo wenda bimenyekane abantu babimenye ari benshi bigere kure abiyandikisha babimenye ku buryo bworoshye uyandikisha muri rusange asabwa iki uretse wenda kuba ayo mashuri ayafite muri make asabwa iki kindi ikibazo cyane 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 ikibazo cyane usanga kiri ku ntego kuri ku bumenyi abantu baza kuba bafite ngendeye ku bukene butuma abantu batiga kaminuza ari benshi
akabazo k'amatsiko niko muvuga mu kinyarwanda ngo n'amatsiko nimba atari banga wowe uri mu mugwi wawe uri mu mugwi w'abakaminuza cyangwa uri mu mugwi w'abataragiye muri kaminuza
nibwo ntiyazisubira mbere
sabwe
nibwo nyanjye secondaire
wahejeje secondaire
nibwo nyisoje imyaka
ishize. Urakoze cyane rero ugume ku radio Ramadan aca kwishura. Ugira umunsi mwiza Simon gaho Kamonyi. Turasaba abakunzi bacu babiri duse ku murongo Cosmas na Christian bagume ku murongo wa telefone ariko Ramadan abanze yishura aka kabazo kavuye Kamonyi mu Rwanda. Ramadan mikro ni gwawe.
Urakoze cyane na muzike Simon ikibazo yashikirije. Ukuvugisha ukuri uyo mugambi wa yani uba ugamije kuba jeune baheje kaminuza cyangwa bakiriko bariga mugabo haraho story y'umuntu haraho ibyo umuntu ariko arakora ari ibintu bikwiye vraiment gushyigikirwa naho yoba ataheje kaminuza batite kazi ibiri zo mu Burundi mugabo sishobora kuvuga amazina y'abantu batari bwashyizwe muri kaminuza mugabo muri uwo mugambi cyangwa programu ya yari bagiyemo unashima bari muri babiri ba mbere bamaze gukora ibintu byiza cyane bishemeye ku buryo n'umukuru w'igihugu amaze kubashimira atanga ati
Hama hariho imigambi igenewe urumva uravuze ko ari abatoranywa hari imigambi yindi by'ukuri igenewe abo bandi batigeze baja no mu ishuri ariko izo mpano bakaba zise binyegeje bari nk'ibururi bari nkahe za mpano zinyegeje kuzisokorora iyo migambi hari muri ambasade
ego imigambi kwanza deja niyo yali nuko nabivuze ndagena ma province atandukanye niyo mu gihugu ngenda ndasigurira amakondisiyo cyane ibisabwa kugira ngo baje muri uwo mugambi wa yari icyo ni cya mbere hanyuma ni ukuri site webu hari imigambi itandukanye bashyizeho cyane cyane kubaha gutanga amafaranga ku bantu bafite amaproje yo kwiteza imbere ubwo yuko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi nta n'umwe bukumira
ugiyeho nabonye kare namye ndakurikiza kwigisha kuri Facebook yanyu no kuri web yanyu urahabona n'abapasoni mushigikira bo hagati mu gihugu ni kingira ngo rero Simon arashobora kuza arakurikiza amaso nawe nyine kuri kuserukizi bwa ambasade ya Amerika mu Rwanda akabazo kandi aba DJ biyandikisha hehe wabivuze wari wavuze ko hageze mu bimenyesha hamwe
ego tura navuze yuko ntangaza mu ma site web yose tugatanga n'amapost ku maradiyo ya televiziyo anlinye hanyuma ndiko zako navuze yuko nca mu mashure y'amasegonderi nca mu mayuniversite no mu masantre yose atandukanye hamwe hashyize n'amatangazo hamwe ku biro bya leta cyangwa ku biro by'abikorera icyabo kugira ngo abantu babibone batangwe kandi bifata ameza abiri kugira ngo batangure kwa aplika.
Urakoze cyane twakire Cosmas. Cosmas ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uhererega Cosmas
mu Burundi mu ntara ya Rumonge mu makuru y'igihugu.
Ego akabazo kawe kwa Ramadan twagutumiye muri isanga ino munsi.
Nariko akabazo kuri we kavuga gati ugameda mukeze kuba ari muri ayo mabanga hanyuma nibaza ntimbega ubwo nimba iyo programu isanzwe imaze igihe yoba akurikirana kuraba ko abayigiriramo amahirwe atari abantu bari mu gisagara cya Bujumbura bonyine basanzwe bateye imbere yoba bafite ibiharuro byerekana biti hari abantu muri interiye bashaka kuba bahaye amakuru yanavuga site web akavuga uburyo akoresha kugira ngo amenyeshe amakuru ariko asanga mu by'ukuri mu gihugu hagati mu ntara benshi bashobora kuba batazifite amakuru
muraya wowe uri ngaho mu Rumonge uhora uyaraba kuko ariho kumenyesha no kuraba no kuronde
natangaye kumva ko iyo serivisi ihari ntabwo nari nsanzwe kandi rwanda bageza gukurikirana amakuru
urabirondera
ego bishoboka rero yuko nizo serivisi akora usanga abantu batabiza babiza ari bake cyane kumurengera ngo baba mu gisagara cya Bujumbura ariko ugasanga hari abandi bantu bafite impano bafite ingabire b'abanyeshuri mbere bo bava na ruguru mugabo batashoboye kumenya ko izo serivisi ambasade isanga zitanga
reka tumuha akanya
akwishyura n'umugambi wahe yoba afite cyangwa niki abona yokora kugira ngo abantu bo mu gihugu hagati baheze baronke izo opportunities sinamenye sinumvise kuba mu ntango ko yoba afite ibitigiza amazo kuronka mahigwe yo kuja kwiga hanze kubera ico gikorwa akora kuko ngenda mbona umenga ibyo bikorwa biteza imbere aho gabantu mu bindi bihugu mu Rwanda Tanzania bihugu bibanye basanga bafite abantu bagenda kuri leta zunze ubumwe za Amerika bafashwe n'ambasade
mu ariko Cosma wewe uhava witiranya ibintu izo programme ziri mu Burundi ziri mu Rwanda ziri ziva Washington zigakwiragira mu bindi bihugu byose reka rama kwishura ubwire umuntu mwiza ngaho mu rumonge
murakoze cyane
yego Ramadan sinzi ko ari cyo ufise ubwira Cosmas mu rumonge
Diane ndamukize umuntu cyitwa Sinuka Ramadan umuntu bitwa Zinduka ngaho mu rumonge unashima mu rumonge yavuze ko ndamuhi biharuro turafite abantu batatu bamaze kujya muri uwo mugambi bava mu rumonge hanyuma jewe personnellement mu rumonge ndahagenda tous les vendredis mwanari mama sira information nayo ushishije ku mashure cyane cyane kuri Radio Izere FM FM rero kuvuga yuko naho nashika vema uko uburyo ndaro mu buryo bukwiye kugira ngo abarundi bose bahabwe ayo mahirwe
ingira yatomokewe arabaza ngo nimba ngo ibiharuro nuko yanzanye nari kumubaza ngo kuva ryari gushika ryari ku buserukizi bwa Amerika buri hari kuva kera nka yari ihari kuva muri 2014 rama nimba ntibeshe
yari 2012
ego urumva kugira ngo umumaze kuronka bangahe nimba bafise kuri wewe utafise ntaco ntitwari twa
yariro igaruro nagisise mu Burundi tumaze kuronka twafise abantu bashika 60 harageze ingorane igihe abamwe bagiye batagaruka baca abandi baca baja mu za Canada hanyuma Washington bafata baba nk'abatatse kutugabaniriza gitigiri cy'abantu bagenda mugabo mu bihariwe nk'uko navuze turafite nk'abantu bashika 60 urumonge gonye rufisemo abantu batatu igitega indwi urumva abava ma promesse n'ibihuri kuri yose ndaharuye na ma promesse 13
urakoze cyane twakire Badian bakwigwe Badian kaza kuri Amerika
ndabumva nabakirigira na cyane
izina ryawe ndabivuze neza ni bakwige cyane bakwigwe
bakwige warivuze neza cyane
uherereye ga Badian
nuko bisanzwe jeze nga South Africa Cape Town
uri muri Cape Town Afrika yepfo akabazo kawe kwa Ramadan Sinuka muri ambasade ya Amerika mu Burundi
oke akabazo kanje ko batukanye na komanda ndababaje ndabona uwo mugambi ni mwiza nk'uko iyindi migambi yama itangwa mugabo iyo migambi mu gihe imaze gutangwa ukaraba ibintu uraze ingufu abatanze iyo mfashanyo ukuntu iringana ugaca uraba ukuntu nabo abo bantu babikoresha mu Burundi je mbona yuko ukuntu babikoresha ubona n'ibintu utabona yuko ari ibintu nyene bisadika bifite agaciro kanaka kuko utanga n'imfashanyo babatanze uri kubayumva mu mvugo urabona yuko ari ikintu cyoshobora gufasha igihugu mugabo bimaze gushika mu ngiro ukaraba iyo ngiro ukayibura rero jewe nagomba mbaze nibyo bintu Amerika yoba yatanze kugira ngo Uburundi kuko biri mu nabaciye mu ijambo biri mu bintu
Badian turiko turakumva ariko inyuma yawe hari urusaku rwinshi ugerageza usongore akabazo kawe ushaka kumenya iki muri make kugira ngo Ramadan akwishyure kuko hari urusaku turiko turacumi na mato
oke nshaka kumenya ukuntu uwo mugambi uzofasha abanyagihugu b'abarundi kugira ngo igihugu cyacu gitera imbere kuko
urakoze ugira umusimye
bakera
ugira umusimye
bama badufasha mukabo bikaherera mu majambo
urakoze tunakubwire ko atari umugambi umwe turi ko tuvuga ku bigambi bitandukanye urakoze muri ya Cape Town ha Africa y'epfo gadiya ugira umusimye Ego Ramadane iyo migambi rero y'urwaruka yari na zande zande iza gute ikagaruka gufasha uburundi biciye mu rwaruka mwatoye mu ntara zitandukanye
bo jina na ngiye kuna nababwiye mu mera yuko bamwe barahawe ubushimwe ku migambi yako akora myiza ubushimwe wanitse univo y'igihugu na univo ya kontine ya Afrika hanyuma abo bagarutse bari ngaha mu Burundi ndashobora gutangaza organization imwe nashobora kuvuga izina yahaye akazi abantu 60 ahandi bagatanga imitahe kubapfakazi bagize ingorane bakabaye imitahe ku buryo no munsi bashobora gutanga temanyaje yaho batanguriye nabo bageze no munsi ukuri uravye abayali alumni cyangwa IVLP alumni ibyo bamaze gukora ukuri birashimishije
urakoze cyane reka twakire Desire dusaba dismas kuguma ku murongo wa telefone Desire ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze ndabaramutse
uhererega Desire
Bujumbura
wegereye ambasade cyangwa uri kure yayo
ndayegereye nta n'amaguru ngiye mu kintu nka 30 minutes
aha twakuzaniye rero Ramadan sinuka kugira ngo akwishure ku bibazo ufite by'imigambi itandukanye y'ambasade y'Abanyamerika mu Burundi
ntabwo mwakoze cyane mbanje gushimira diskuri ya Amerika cyumvise cyumvira cyo kumurondo kuko nagiye hari ikindi nari mfite mu gabo hari igihe wandika ntibanakwishure sinzi ko twatwanditse nazo
bande
kuramba bade anyo merita nyine
ariko wafandika cyane ariko uza kubaza ibijanye n'ivyi uburezi imbero guhanahana ubumenyi gusa akabazo ka
sawa reka rero ndabyo bazaje hama cyo mate kugira kuje kintu cyerekeye yari maze kugira inshuro zibiri sindi gera mbamwe rero nabaza iske ubwira umuntu abemwo bigenda gute kintu cyo kintu cyane ndaratayinze ku online niho bagira mugabo sinigeze mbamo ikindi kibazo nama kisigira ese ko hari igihe bavuga nk'ubu covid yaraheze bakaja muri etanti bakamarayo kerike somene nibaza tuvuga kerike somene abagize amashansi bajyayo bakaba foromo mwaye sinapima cyangwa ibintu bari bukoreshe nibo babimenyera cyangwa bigenda gute hama ikibazo kigira kabiri ni ukuvuga mu Burundi nangana n'intara turi ntara 19 ntabwo rero igihugu cyacu ntabwo igihugu cyacu kiri très accessible ku bantu bazi ibi bintu bya informatique byo gukayinga online ndiba batya bari kwa bikemura gute kugira ngo basi intara dose zishobore gusirukika kandi bakabeshi bagenda barabangaje kumva cyane bapana nyine kumugwa mukuru
ya vyanse Ramadan yavuze ato ya yatanza karero za rumongeza hehe hose ko bashikayo kandi hari abamaze kuza no muri za gitega na hanze gura umunsi mwiza Desire
sawa bwa kandi n'ibyo kibazo kimwe
unyarutse kwera turasabandi barindiriye
hama cyangwa nshaka kumenya hari ubwo arutse zaha gwari cyane hamwe dufati kuri twebwe kwaciye ku ishuri hama cyo ku ishuri hari ibintu twashaka gukora mugabo tukabura mayi finance maca abantu bafata muri finance maca ayo byumvira nicyo rero navuga ko ari keze gusaba umubonano kugira ngo tuyage nabo nicyo cyane
Desire wewe uri kuntwara mu byo ntashaka uri kuntwara mu byo ntashaka nari kubwiye ko tuza kuvuga iby'indero ubwiye mu bya finance mane mu bindi ibyo wasavye ntibicemo canke nibigira icyo urumva wava utwara mu ndere ka tuguma ni ibibazo twakiriye bya birakwiye ugira umunsi mwiza ego Ramadan ugurafise uburenganzira bwo kwishura ku bibazo byose bitaza kunyurana n'ingene ambasade isanzwe itanga amakuru yayo mu gutunganya iyo migambi byose n'ibyo vugirwa ku ma radio ariko Desire ati yarasavye akatari gakenye vyakunda sinzi kwa tumubwire hanyuma ngo iyo muramutse murungika abo ba abakiri bato batandukanye mu mareta atandukanye ya Amerika barimenya baririhira ambasadira bamenya canke bigenda gute
murakoze cyane urumva kuzerekeye inshuro amaze kugerageza bidashoboka nshaka kumubwira yuko abantu bose ku mwaka twakira nk'abantu amajana indwi bashawiyumvira abantu amajana indwi kuwakuramo abantu cumi na batandatu biragoye cyane turasoma nafata umwanya tugafata umwanya ukwiye wo gusoma imigambi yabo y'amaproje yabo tukaza turaba rero urusha ufise umugambi utomoye umeze neza uzofasha mu byo igihugu cy'u Burundi gikeneye puno mama nibo rero tuba dutumako kugira ngo tubagire nabo nyene tubagire interview tumve rayema yuko aribo boba banditse iyo proje cyane aribo umugambi reno vis-a-vis yuko aribo bashaka kuzorangura hano kugiye ko seyanuzenye prise en charge ni ukuri tumaze kubatora tumaze kubaselekisione naho haba akantu k'akanama aba tuvuge muzagitega canke makamba tumutumye ko kuri ambasade i Bujumbura turamurira ibintu byose bikenewe agiye muri leta turabaha uburyo bwose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa nyuma bazoba bari muri leta zimwe muri iyo yari nyene hariho inda avantage bayita nka internship umwe ku mwaka aratogwa muri babandi baseruka igihugu kuja kugira stage muri organisation kanaka ikora mu byo wa mu participa azoba agiye gukora nawe atahamara amayinga umunani
aha muri Amerika gahamadani
ego abari muri Amerika
ego
kandi bagarutse rero muhira baba bafise amahirwe y'ugusaba financement y'amaproje yabo rukaje wiyumvira kwibuka kuje nafise nka proje ishobora gushika na $30,000 ku mwaka umva yuko ari financement ayinoye turabashigikira kuva bagitangura gushika umwaka wose
tubashyigikira murakoze cyane gutanga umuco turase na Dismas ikaze ku ishuri rya Amerika
murakoze cyane
uherere ga Dismas
jewe mberereye Kinshasa muri Congo
Kinshasa havugwa maki
Kinshasa turaho meze neza nisanzwe menyeshuri ndahari w'umurundi
wigahe
niga ku Université Catholique
Nuko rero twagutumiriye no munsi Ramadan sinuka muri ambasade y'Abanyamerika mu Burundi ajeje imigambi itandukanye cyane cyane iraba inyigisho guhana hano umenyi akabazo kuriwe
Ego murakoze cyane jewe yo programme yari narayirose y'imubayirose nayirose kenuze muri Dakar Senegal nayikoze aline ariko nkabona ko ingufu nakoresheje kugira ngo ndabishike ko zari ingufu zidasanzwe kuko byasaba connection ntoya isanzwe ihari bigasaba n'ubundi buryo yewe akabazo nuko nashaka kubaza ni akahe ni eske ambasade yoba ifise ifatiwe mu Burundi yoba ifise umugambi wo kuzokurikiza nkumbure ibyifuzo bya UNESCO byo gutanga imbere mu ndimi abantu basanzwe bumva kugira ngo biborohere kubitanga akamenya ko batanga byokunda ko ambasade yoroganiza porogaramu nk'iyo ikayoroganiza nk'i Burundi hanyuma igahamagara abantu ikabigisha mu Burundi kugira ngo igitigiri kigwire na impact ibe nini kubera nibaza ko connection kujya kuri kuyiba bwa none mu Burundi turafise aho tugeze naho dusigaje kuzogera ikindi nacyo kumenya indimi international igifaransa cyangwa icyongereza mu Burundi ego turafise aho tugeze ako kanzu afite n'intambwe yo gutera nago mambaze yuko umugambi wo gushira inyigisho mu Burundi mu Kirundi n'ubujumbura nko muri ambasade wo guhari
n'ukuri kuvuga izo nyigisho za yari na zande zitangirwa ino canke n'izindi nyigisho na general muri rusange
ya yikana kuri izo nyigisho kuko bwa mbere zaba mu Faransa gusa hanyuma barungurura ayani ma rejo za mucyongereza gusa nato abarungurura ayani ma rejo muri Dakar aho yaba mu Gifaransa n'ubwo Dakar hoho ni wacu watumakiye ibihumbi 25 nayo ho muri Kenya ntihagenda ibihumbi 25 byose niko ndavuga ati kugira ngo impact
ndatahuye akabazo kabure kagama aca kwishura ariko imbere yaho ko tugize imana ukaba uri umuyali w'umurundi wace muri yari byakumariye iki
yewe byarafatiye cyane kuko ninaho nafatiye we nafatiye intambwe kuko yewe icyo gihe nari nayifise umugambi nabonye sur terrain maze kuhagera uranyeteresa ahazinaba hanyuma ndawushikirije barawemera ndawukora niraho nyine nahereye ubuye novuga ubungeze rwego kwa doktora kandi ndabona neza ko inyigisho nahawe nariko ndasozera amase inyigisho nahawe n'ubu nige zikurikira
Hanyuma Gadisma urumva hariho nkwahamagaye nuko akazina gahava kanjana ngira ngo yari Desire yaje imbere yawe canke we yavuze ngo byaramugoye amaze kurondera katari gake biranka akabanga wo kwibira abandi bakikora rondera imigambi ko kugira ngo bigende neza nakahe wabigenje gute hari ikintu wabonye we cagufashije cyane uri kura rumvika ko bagutora
ego meta murakoze nico oya ndafite nabandi ba jene nabo ndabigira deni badakomeza itubanga bitatu akabanga kambere ni umugambi kujya mu formation nabigira umugambi umuntu abigira umugambi ama kavitegurira uko vitegurira ni gute iyo formation kugeza ubu yacyafise icyo no kwita exigence cyo kwa kumukirira yacyafise exigence umuntu abwiza ku gushobora cyafise ibintu umuntu ashobora abwiza kubanza gushobora icya mbere ni kumenya izo ndimi zindi ururimi uzi ko ushaka kujya muri programme urigora ukamenya ururimi cyafite igifaransa cyafite icyongereza kandi se kukimenya gisanzwe ni kukimenya ku buryo ushobora gutanga ubutumwa ukongera ukabwumva kubigi ushobora kwandika umugambi ugashobora kuwusigura cyo cya mbere kwimenyereza ibintu bindi icya kabiri kuba umaze kugira umugambi wo gukora hagati impande yawe udafite umugambi ntibagutora ko uratora umuntu adafite icyo agomba gukora birakomba nyuma adafite icyo agomba gukora umuntu aba afite umugambi icya gatatu nacyo ni uko uba umaze uwufite iyo ushaka kugera intambwe dushaka kugira mu kibano cy'iwawe abantu ushaka gufasha icyo ushaka gukemura icyo kibazo cya gatatu urakora amaseke atatu
urakoze cyane Dismasa ngaho Kinshasa urakoze no kutubwira ko wari umuyari n'amahirwe tugize kukubona kuri Facebook kugira ngo ubitubwira waraciye wakoze kutwandikira kugira ngo tuguhamagare ubwire umunsi mwiza Kinshasa Ramadan wumvise akabazo kavuye Kinshasa yadusangije ibyo yaciyemo mugabo yabaje ati hari umugambi yuko inyigisho ziza ziratangwa mu Kirundi kugira ngo benshi bazironke canke
mu bisanzwe twe turankuraja inyigisho ko ziba mu rurimi rw'icyongereza kuko nya programu na nyine iri mu cyongereza urumva byinshi bifite avantage Dakar hariho branch y'igifaransa na Cote d'Ivoire Faransa mugabo tuvuga yuko icyongereza niyo abantu bitukiye icyongereza bitariba kimwe muri wa mugambi wa leta wo kuba bien integre muri South African community kandi ashimwe maze kuri temanyaje yatanze abona yuko utiza kuba ufise umugambi musha ufise itaka kurangura mugabo rero gushyigikira ibyo o kuri kesiyo sitemasi ya wajije hariho umugambi w'abayali borabagira live broadcasting bakavuga ibyereke ama application nabo ni bavuga mu kirundi isa donc tous les jeudi jeudi ya nyuma y'ukwezi abayali bakora izo program
bakazikora hega Ramadan
ukurikira kuri Humuriza TV ifata Facebook ya Humuriza TV cyangwa Facebook ya Ambasadi z'Itazini turabiri live mara
Ambasade ku Facebook ya Ambasade kugira ngo ntihagira abayoba woyitubarira
bon uranika US Embassy nyene Facebook ikiduga ugira like gusa imisi ibyo dushize byoroshye dushize ko ucubibona
urakoze cyane rwose Ramadan turakira na Leonidas Leonidas ikaze ku ijwi rya Amerika amahoro urakomeye urihe
nitwanda ikintu cy'irani dance naba bikanyago tumba bikanyago kumwe neza province kirundo
ntega kirundo ndahabona havugwa makinga mu kirundo
hano kirundo no kuri mutekano ntangere ntangorane ama banje gushingira nikwa Ramadan inuka mutumira hashi ati adashyigikiye cyane imigambi mu byo agezwe muri ambasade ya Amerika mu Burundi maze kumushinga cyane ku migambi yasuzaniye nyakubahwa nyakubahwa Ramadan umugambi wa Tanzania no kuri President Kirundo twari turwaruka bwinshi impande hose turasomereye mu myuga ndetse n'isepepe Kirundo ibyo kongera imikandiko tumabwire na RG
yo ariko Leonidas nukuri nkaba ndiko ndakumva je urama uramwumva
no
jes ndiko ndakumva neza Leonidas
nakura kwa Diane kibazo nari mfite kubasa nirwa Ramadan yenda mkirundo tarize kuri step pepe cyangwa santere de formasiyo yo profesiyone ugwaruka twarize no kuri niko batwerekana ibyo twirije twarabuze aho gushyigikira mu migambi kugira ngo turangure igisiri natwe twize imyuga itandukanye nka promberi mekanike otomobili na sudiri na elegitirisi nyakubahwa Ramadan wowe ushobora kudusekera ko navuga ko ntagenze intara ya Kirundo bujya mu bamara icyenda nyakubahwa Ramadan
kubera ko telefone yawe iriko itari kurumvikana neza je nashoboye kumva akabazo ka nyuma reka tugusezere akwishure yabaza ko mu Kirundo muhora mushikayo nimba ntibeshe mu Kirundo muraca yogara yego Ramadan
narira gusema ibyo mu Kirundo ndaheruka kera cyane araheze nk'imyaka itatu unetuma pala na muyari cyane umu excellent program tumaze kuronka mu Kirundo mu zindi programe hariyo abariko baragerageza ndashaka kumwemerera yuko muri iyi minsi iri hafi mu migambi yo kuza kuzungurukira cyangwa gutemberera amaprovensi ndoshyira mu Kirundo hanyuma aje kundondera kuri Facebook cyangwa ukundi kugira ngo duhane amakontakti hanyuma kugira ngo nzoce kuraba imigambi bari kurakora hanyuma ngire icyo ndobanura
telefone iri kuyavuga nabi ariko reka tugerageze ntacu hasigaye n'iminota mikenya Alexi uratwumva Alexi turi kumwe Alex ndumva adashoboye kugumana natwe Ramadan rero twavuze yari twahiteje ko cyane kuko niyo dukoze ikiganiro kuri yari abajone bayibaza ko ibibazo byinshi cyane rwose nje bituma navyo nyereka tuyihereko hama wundi mugambi nawo wundi AVLT nayo umeze gute witabigwa n'abandi
ya umusanzwe AVLT utabigwa n'abantu bakora mu bikorwa bitandukanye baba abikorera utwabo mu mashyirahamwe yigenga no muri leta benshi cyane imyaka itatu iheze turaronse igitigiri gikomeye cyane cy'abava muri leta baza gufatishwa muri iyo ajenti hari mu kubatora hoho ntidutanga amatangazo kubera tugira kuri yari turaraba nyine ibyo abantu batandukanye bako barakora tukabona nyine barakora ibintu byiza ibyo bako barakora tugaca turaba tubaza abantu bakorana babavuze yuko bameze ibyo tubona ari byo reyel tukagerageza tugaca tubegera cyangwa tugashyira abakoresha tukabasaba yuko toha abo bantu akajyo kubuza guhanahana ibyiyumviro n'abandi bohurira muri Leta Zunze za Amerika. Uyu mugambi ukaba ufata amayinga atatu kenshi barazunguruka bagenda mu mahita n'imiburiburi ane cyangwa atanu muri ayo mayinga atatu.
Ni n'umugambi mwiza na generagize amahirwe yo gutoranya na ambasade kugira ngo ndawitabire haraheze imyaka. Ni umugambi mwiza ufasha no kuguruka ukamenya abatari bake. Twakire Pierre Bizindazi ikaze kujugia Amerika. Pierre
murakoze.
Pierre
cyane mu gihugu cya Benin.
Uri mu gihugu cya Benin. Wow, sinzi ko bana mutwumva neza ngaho onye mugabo
dukurikije.
Ikaze kujugia Amerika. Ramadan turamushimira yatuzanye n'ibindi bihugu twaratura nka Afrika y'Epfo, Malawi, nizo ariko n'ubwa mbere Benin twakire. Ikaze kujugia Amerika.
Ego murakoze cyane.
Muzore mudukurikira ntimuzoze murarindira ko Ramadan wo muri ambasade yawe Amerika azabwira ngo mutwakure.
Ego aze turakurikirana.
Uri mucaye gisagara muri Benin.
Ariyo abantu bake, ariyo turiyo turi batatu.
Ego uri mucaye gisagara cya Benin.
Ndi mu gisagara prefecture ya Parako.
Ego akabazo kawe rero
yewe ikintu mbaza kuri zo baba batangaje inyigisho yewe ni kubera iki igihugu cy'u Burundi niyo bagiha inyigisho mugabo kiguma yisubira inyuma uye gutera kije imbere itagira evolution ngo kiduge kibe nk'ibindi bihugu ngo bitere imbere.
Ariko ntuhagutwara Ramadhani mu byo gusesangura ibya politike n'izi butunzi n'iki hari ngabwira yishure byume
si muri politike kuko twese turiga kandi turacana handi ko tugenda turatembera no mu bindi bihugu. Iyo umuntu arose inyigisho akaronka inyigisho z'ukuri igihugu gitera kijya imbere n'igitera kijya inyuma. Twebwe mu Burundi turahavuka kandi turabona igihugu dukunda cyane rwose. Mugabo kene inyigisho zose ziza arizo barahuye n'izahandi ko twobishije bashira hamwe mu gihugu bigagetera gitera imbere mugane twumve ngo inyigisho zirahaca mugata kintu kiboneke.
Reka ndamuhe akumva Ramadhan ari cyo afite abivuga karakwishwa niyumva naho biri kure cyane y'ibyo ajeje muri ambasade y'Abanyamerika n'uburenganzira bwiwe bwo kuvuga. Oya ntacu mvuga Ramadhan sinzi ko hari icyo uvuga kuri ibi bya Pierre Bizindazi wo muri Benin.
Ndaha respe iyo n'ubwo cyiwe opinion yiwe mugabo turavye aba jeune cyane abantu bamaze kujya muri zo nyigisho nkari shabwenge cyane change experience nukuri baramaze gukora ibintu bishimikije cyane. Nibaze ko nakubwiye yuko bamwe d'ailleurs benshi ketatwa muri IVLP cyangwa muri hafi muri yali hamaze kubonekamo abantu bamaze gukora ibintu byiza bishimikije bamaze kuronka n'ubushimwe ku rwego rw'igihugu. Urumva nuko nyine iterambere rifata umwanya kugira ngo rirame mugabo niyo nzira mbona abajene n'abantu n'abakuze mu Burundi bariko baho
barahurikiramo bose. Kurakoze cyane Ramadhan. Twakire na Jimmy ku yindi murongo wa telefone. Jimmy ikaze kujugia Amerika.
Ego murakoze cyane Diane.
Uherere heka Jimmy.
Ego nitwa Jimmy ndiho kubwayo merereye mu gisagara cya Michigan sanswe ndumo Humphrey Fellow kuri Michigan State University.
karibu cyane we twara kwakiye ndakwibuka ku ijuru y'Amerika.
Ego cyane ndabashimira cyane.
Uri muri babandi bace baguma ngaha kumaze igihe kireke nani twatashe.
Nagumye ngaha twe bi programme yacyera mu kwa gatandatu ariko kandi nahora nibujumbura mu karuhuko ka winter narashoboye kugusubira mu gihugu ndakora ibikorwa bitandukanye bintwaye ama mu nyuma ndagaruka niko ndabandanya programa ubungeze mu byo bita professional affiliation cyangwa stage aho turiko turabandanya
nuko rero nagutumiye Ramadan muri ambasade y'Abanyamerika uri muri bose yabo. Sinzi kwa icyo tumubaza cyangwa icyo uvuga kuri kino kiganiro turiko turavuga.
Ego, icyo numva gusa novuga ndabese n'ikibazo ndamubaza ndanamuramutsa cyane. Hama hari habavuze uwavuze ko yapurayinze kabiri, nagira ndamubwire ko napurayinze gatanu. Hama icyo novuga icya mbere ni uko yotanguraho niveau regional. Donc hariho centre ya Kenya cyangwa y'i Nairobi cyangwa ya Dakar ibiri regional bagashobora kugerageza amahirwe. Ndacyo ni ikijyanye no kurondera ubufasha w'igice utashoboye, hari abandi baba bagishoboye biyegera baba baraciye muri uwo mugambi barashobora kumufasha, ukugira ashobora gutegura umugambi ukugira ashobora kwandika neza. Ikindi nivuzeye ni ikijyanye no kwitegura neza, hariho abantu babona application link ubwo nyene bagaca baja kuri telefone bagaca bapfa kwandika ivyiyumvira uko nyene uko bavyiyumviriye uko nyene, ariko ntibafata akanya ko kwitegura neza gutegura inyishu neza reka bifate nk'umugambi uko applyinga muri maze munyuma babitegure neza. Hama
telefone yawe ikwira cika.
Ego, ikibazo numvano bazara madani ni kijanye ni nizahe ntambamyi akunda guhura nazo mu bikorwa byiwe. Hama akabazo kanyuma ni gute urwanda cyangwa abarundi kugira amahirwe nk'ayo, ukungene bwo kwitegura nubwo application ziba zicuguruye, ni gute umuntu ariko yumvise no muri bya Amerika yobandanya yitegura ku buryo bunguruye ashobora nawe kubandanya akaronka ayo mahirwe cyangwa akabyayinga.
Urakoze cyane Jimmy, mwakoze abatumye ano ma programme y'ambasade mwabonye Facebook yacu mugaca mutwandikira kugira mushobore gusangiza ubutumwa abandi ibyo mwabayemo, ni byiza cyane. Reka duce duha nayo mvuze ngo ambasade, reka duce duha Ramadan akanya kwishure. Hama Jimmy, muri Michigan intamba myuhura nazo muri ako kazi kawe niza
ntabwo ndambere ni ikongo y'abantu batandukanye wumvise nka Dismas Madismas yavuze yuko yamaze kukurira kubisaba inshuro zibiri natogwe canke natoke, wumvise n'abantu batandukanye bavuga yuko mu amahirwe yose atoagwa n'abanyabujumbura bagaca bashira bata mwikomo kuri ambasade z'Estazini mu Burundi. Inzu ni ntabwo kandi ngamuhuye bavuga ambasade z'Estazini baca biyumvira ca kintu cyari muri bo bakaba bibaza yuko biva kuri wewe, alorke aribo nyene nkuko Jimmy yavuze botegura umugambi neza ukategura, hanyuma amaze kumenya kuwandika unashima ugaha n'umuntu akakurabira yuko uba ufite umugambi mwiza atari mwiza akaguhanura utrema. Iyo niyo ni imwe mu ntama mpora nkunda ziba zikunda guhura. Hanyuma rero iki nacyo ukutagira umugambi wanditse mu Burundi bo sinzigare neza mugabo abajene benshi bafite imigambi amajana n'amajana, mugabo kubwira ngo nguyu aho wanditse usanga bigoye cyane. Rero n'abantu bari yuko bukwama biyumvira kwandika umwa mugambi akawandika usubiramo ku buryo umugambi wa ugatomora nawo atari kwapurika muri yari cyane hafi fellowship washobora kukoresha mu gusaba finansima mumashi ya matalukali nevi na numuri wezi
hanyuma aravuza ati ugwaruka gutegure gutega hama nkubu unye dufatiye kuri yari yari muzo kugura yari abatanga abarungi ka ibyabo kugira ngo mushobe kubatora muzo kugura yari
mwe kwezi ndarindiriye kugata sinarindiriye resulta cyangwa ibyo ba mu interview twakoresheje abazogenda mu kwa gatandatu hanyuma mu mpera z'ukwindwi niho tulansa amatangazo y'abandi bashaka kubijyamo hanyuma mu kwitegura ni uko no selma bugira umugambi kugira ngo umuntu abaze kubona amafaranga cyangwa nubwira icufashije mu muri anjoma baraba nivo de volontaria igenye mutaho ibikorwa by'iterambere cyangwa ibikorwa rusange mbuze ibikorwa rusange kugira ibikorwa bya famili ni ukuntu ukora ikintu icyo ari cyose ku neza y'abantu benshi
ego nuko urakoze cyane Ramadhani kuri iyo muco wose uduhaye muri rusange rero nk'uwo kubaza mu majambo make iyo migambi itandukanye kuva kuri yari ukagenda muri iyo yindi itwimaze gufasha ambasade yishimiye ihagarara ikavuga ati twarungitse amajana n'amajana by'abantu aba jeune indongozi ki twaragarutse twarabonye umushinge tureka tubandanye mu majambo nk'atatu ane uvuga ko ari cyane
majambo make nashobora kuvuga yuko tumaze kubona abajeune bavuye muri iyo mugambi bamaze gukora nk'amahoteli bamaze gukora amaorganization na cyane cyane association des alumni di Burundi hariho ba umwaka mu kwezi guheze baruguriye icese association ihurukiyemo abantu bose bafashijwe na leta zimwe za Amerika iyo association ikaba ifite ibiro ikaba ifite amacentre de formation ikiforma abandi bajeni unashima iri bato bashobora nabo bakiri muri segonde kugira ngo bazokurane wa mugambi icyo nicyo novuga yuko ni kimwe mu novuga yuko tukwishimira nikiri nacyo nukuri je ndanezerewa iyo mbonye abajene bazigirwa mu banga komakomende cyangwa abagiye muri IVLP bizigwa na leta bagahabwa amabanga akomakomeye mu buzima bufasha igihugu icyo ni kimwe mu kunga
urakoze cyane iyo association twari kuvuga mbwa tuzobigaruka ko nabonye ko twifatira ikindi kiganiro cyihariye watubwiye yari ryari mwatangwe na ryari muzoheza hamfi nayo izoheza ryari kwakira abashaka kwitabira
na hamfi nyine tuko turategura abatowe ukwezi tutabategurira amafaranga bazokoresha bazotwara hanyuma nayo nyene nawe tubagiye kuzogenda mu kwa kane nyene tuzusubira tuce turungika amatangazo yabo tuzotegura umwaka uza abaye ari nabwire yuko bobo ni mu kwindwi niyo tuzotanga amakomunike
nuko rero mukanya turaza guca dusozera kino kiganiro turiko turagira ku mpera zacu ariko imbere yuko duheza ari mwebwe mufise ivyo muvuga kuri kino kiganiro twatumye kuja kuri Facebook yacu ari yo wa radio yacu turaza kwabashiriraho hariho naho twashize ubutumwa bwacu mushobora kubandanya mubandanya ibiyago naho twebwe tukigarukirije ngaha Ramadhani Sinuka yari umutumire wacu nkibutsa ko ajejwe muri ambasade ya Amerika ibitandukanye ambasade ya Amerika mu Burundi bitandukanye muri byo harimo imigambi ijanye ni ivyo guhanahana ubumenyi na cyane cyane mu bakiri bato Ramadhani Sinuka ejo ijwi rya Amerika niryongera gudodora kuri ambasade ya Amerika kugira ngo mudufashe gutanga umuco ku bitandukanye biraba ubuzima bw'igihugu muze mutwitabe nk'uko mwabigitse
mwakoze cyane turabibemereye yuko kuko naryohewe kumva ibihugu bitandukanye abantu abarundi bari mu bihugu bitandukanye batukurikirana ni ukuvuga yuko bari babishasaye kandi babinyotewe
byerekana ko ari byiza kuri bome.
Murakoze mutubwirire mwakoze na ambasade yose ngaho onye kuva tugitangura gutegura iki kiganiro gushika kibe mwarakoze kutwitaba. Diana ni nahazwe niwe mwari kumwe kuri micro nshuti bakunze ijwi rya Amerika Nadia Taha na engineer Cornelius bari muhinga bw'ivyuma bakoze mwakoze namwe bwe mwatwumva ibiganiro z'ijwi rya Amerika birabandanya mu ndimi zitandukanye mwandanye kuranirwa mu byo muri mu byose.